bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diana Ninahazwe. Bimwe mu byo tubabwira harimo ibikorane bitunganya ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi bikomeje kutavuga ko rumwe ku mbuga ngurukana bumenyi.
Twaraharuye turavye amamodoka akoreshwa, tukaraba ibitoro bikoreshwa, twasanze hakoreshwa amamiliyoni arenga ijana na cumi y'amafaranga y'amarundi.
Uyu ni Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicom avuga ko amafaranga akoreshwa muri ibyo bikorane ari umurengera.
Muri ayo mabanki bavuga yo hanze ni ukumenyesha yuko n'uwobaha imyaka igihumbi hatanumwe azoshobora kuzana ivyemezo n'ivyagirizi ngo yerekane ati amafaranga ariyo anganuku yinjiye aciye ngaha.
Uyu nawe ni umuvugizi wa perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza, we yitwa Jean-Claude Karegwa Ndenzako, ahakana ko mu bo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka gusengera mu gikorane, avuga ko barundarunda ubutunzi mu mabanki yo hanze y'igihugu perezida w'Uburundi atarimwo. Turabigaruka ko handi hato mu makuru ariko aranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko imbere iyo nkuru nshe ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarinze ndababwira mbanze ndabwire muri make ko umukuru w'abashingamateka wa Republican Kevin McCarthy yashikirije ko Perezida Donald Trump yatumye ko abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka kugira ngo baze babonane ejo ku wa gatanu bakore ibiganiro bigamije gusubiza abakozi ba leta ku mirimo. Perezida wa Amerika muribuka ko asaba miliyaridi zitanu z'amadolari yo kubaka uruhome rugabura urubi rwo mu bumanuko Amerika isangiye na Mexique. Abademokrate nabo bakara bamugira ko badashobora kumurenza muri yaridi umwe n'imiliyoni amajana atatu. Ni ngaho rero impari zifatiye, hari naho rero havuye uguhagarika imirimo ya leta. Ibiganiro vyahuje Perezida Trump n'abakuru migambwe y'abademokrate n'abarepublikane birangira ata kimenyetso c'umwumvikano kibonetse, naho perezida afise ishaka ryo kubandanya ibiganiro bivugwa n'abamwegereye. Imbere yo kwicarana n'izo ndongozi z'abashingamateka, Trump yavuze ko ibikorwa vya leta bizoguma bihagaze igihe cose bizomara. Aha twobibutsa ko imisi 13 irumanye uno musi kwa kane umusi kuyundi ibisata bimwe bimwe vya leta bitariko birakora kwera kutumvikana hagati y'abashingamateka ba Republicane n'abademokrate. Urusiya bwaremereye ubuserukizi bwa Amerika kubonana n'umunyagihugu wabo yakukurutse mu gisirikare afungiwe muri ico gihugu yagirizwa gusoma urusaku nk'uko vyatangajwe ejo n'umushikiranganje w'Urusiya jeje imigenderanire. Ivyo vyabaye haiza amasaha make umushikiranganje wa Amerika jeje imigenderanire Mike Pompeo havuze ko yiteze kumenya icatumye umunyamerika afatwa, yongera asaba Urusiya kubarekurira umunyagihugu wabo. Ku munsi wa mbere abategetsi bakorera urwego rw'umutekano bavuze ko umunyamerika w'imyaka 48 ariwe Paul Whelan yafashwe ku itariki ya 28 mu ntunga z'ukwezi kwa 12 yagirizwa gukora ibikorwa byo gusoma urusaku kandi amatohoza aza yaratanguye. Nta makuru arenzayo aratangazwa, ariko itorokanizo ry'amakuru ya leta y'Uburusiya ariryo TASS rivuga ko mu gihe Paul yokwagirwa n'ico caha ashobora kuzofungwa imyaka irenga 20. Ibitigiri vya bimukira bavuye muri Afrika berekeza muri Espagne baciye mu bahari ya Mediterane vyarongerekanye cane mu mwaka uheze wa 2018. Ishamwe mpuzamakungu gita ku mpuzi n'abimukira OIM mu mpfunyapfunyo rishikiriza ko Espagne yakiriye abantu 157,250 kuva mu ntango z'umwaka gushika ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa 12 ku rugero rw'160 ku munsi. Ibitigiri vy'abapfuye navyo yariyongereye cane muri ico kiringo nyene. Abimukira 769 barapfuye biyongera incuro zitatu geranije n'umwaka wa 2017. Yongerekana ry'abimukira bashika muri Espagne ryatewe n'iyugarwa ry'ikivuko ca Malta n'Ubutaliyano hamwe n'amasezerano yabaye hagati y'Ubumwe bwa Buraya na Turukiya yo gufata ubwato bw'abimukira. Radio Mukunda ijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayimva muri mu Rwanda kuri FM 104 nibice bitatu kandi turabahaye ikaze mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 kumugoroba kugira ngo muyumve mucamuja kuri metero 19 na 22 turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook ni vewa radio yacu ijugi Amerika muri yumva tankomanze kuri mwe mutwumva muri Kongo
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijuje Amerika ari umunyagihugu ahaherere kugatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Nongere ndabahikaze umurwi w'abahinga ba ONU bigenga baheruka kurungi kwa muri Kongo mu gucukumbura ibazo biteza umutekano muke waraye ushize ahabona raporo yabo yibanze munyamakuru ijuri ya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda no mu burasirazuba bwa Kongo Claude Ganza munyamagana atubwire ivyingenzi ibiri muri ico cegeranyo
ni raporo igaragaza imitwe y'abarwanyi ikorera mu bice binyuranye bya Kongo kuri abarwanyi n'intwaro Iyi raporo itunga agatoki bimwe mu bihugu bituranye na Kongo kuba ari byo bihugu bifasha abarwanyi. Abatanga guhamya banyuranye baganiriye n'izi nzobere bavuga ko ibujumbura mu Burundi ariho hahurizwa ibikorwa byo gushaka abarwanyi n'ibikoresho nkenerwa. Izi nzobere zivuga ko mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize zaganiriye n'abantu 12 bahoze ari abarwanyi bazibwira ko hari umutwe w'inyeshyamba ukorana n'ishyaka rya RNC ihuriro nyarwanda rikorera hanze rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda hamwe n'undi mutwe witwa ngo Mino. Izi nyeshyamba zivuga kuba zikorera muri teritwari ya Fizi na Uvira mu ntara y'Amajyepfo zaba zigizwa hanini n'abakomoka mu Rwanda hamwe n'abanyekongo b'abanyamurenge aba bahoze ari abarwanyi babwiye inzobere za Loni ko bahabwa amabwiriza bavuye ku mutwe wabo witwa P5 ni ukuvuga ihuriro ry'imitwe itanu ya politiki irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera hanze y'igihugu iyo ni Amahoro Peace FDU Inkingi BDP Imanzi PS Imberakuri na RNC ya Kayumba Nyamwasa Aba barwanyi kandi baba baravuze ko Nyamwasa agera muri aka gace inshuro nyinshi. Iyi raporo y'inzobere za Loni yerekana ko urunani rwo gushaka abarwanyi rwubakiye mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura uburyo babasha gushaka abayoboke no mu bindi bice bya Afurika n'uburengerazuba bw'Uburayi bakazanwa ahitwa Bijabo muri teritwari ya Fizi. Nubwo izi nzobere zivuga ko aya makuru ziyakesha ubuhamya bwa benshi mu bahoze ari abarwanyi ntizakwemeza neza niba ubutegetsi bw'u Burundi buza aya makuru zivuga ko zabwandikiye zibusaba amakuru ku byo urunani ariko ntibwasubiza. Abashinzwe gushaka abarwanyi ngo bashobora kugirana ibiganiro imbona nkubone kuvugana kuri telefone cyangwa binyuze ku mbuga nkoranyambaga uwitwa Rashid niwe bivugwa ko ari ushinzwe kwinjiza abarwanyi kandi agakorana n'abandi hirya no hino iyi raporo ivuga ko ari nawe ukorana mu buryo butaziguye n'uwitwa Nyamusaraba ariwe muyobozi wabo Bijabo raporo ikomeza isobanura ko abemeye kwinjira mu gisirikare bahurizwa mu rugo rwa Rashid Bujumbura akabishyurira amafaranga y'urugendo nyuma yo kubambura ibyo bafite byose nk'amafaranga amatelefone n'amarangamuntu yabo ubundi bakoherezwa muri Kongo Aba babaga bazanwe mu mutwe w'abarwanyi ngo bambutswaga na Rashid mu bwato bagaca mu kiyaga cya Tanganyika kandi mu mezi 8 ya 2018 bambukaga nibura inshuro imwe buri kwezi abajyanwe mu gisirikare bose babwiye inzobere za Loni ko bashutswe nabo baziranye cyangwa bene wabo babakure yuko bagiye guhabwa akazi Bujumbura abenshi muri bo baba ari abakomoka mu Burundi Uganda n'u Rwanda raporo ivuga ko umwe gusa ari ukomoka muri Malawi ariko ko hari abandi baturuka muri Kenya Tanzania Afurika y'Epfo Mozambique kandi ko abenshi bakiri ibijabo Aba barwanyi bavugwa kuba barimo batayenye kandi eshatu muri zo zigiye zigizwe n'abarwanyi 121 mwimwe kugeza mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize aba barwanyi baba barabarirwaga muri 400 kandi abenshi muri bo barahawe imyitozo ibirindiro byabo byaba biri ibijabo aba bavuga ko mu myitozo ya gisirikare bahawe imara hagati y'ibyumweru 46 batozwaga n'abavuga ikinyarwanda kandi bavugaga ko bahoze mu ngabo z'u Rwanda aba barimo kandi baba barababwiraga yuko umuyobozi mukuru wa Barika Yumba Nyamwasa Abenshi mu bahoze muri uyu mutwe bahamya ko wabayoboraga witwa Nyamusaraba yavuganaga kenshi kuri telefone n'abantu bo hanze ya Kongo by'umwihariko ab'i Burundi. Raporo ya ONU ikomeza ivuga ko Nyamusaraba yababwiraga ko intego y'ihuriro P5 ari ukubohora u Rwanda kandi ko P5 ari umutwe wa Kayumba Nyamwasa. gusaba bitandukanyije n'aba barwanyi bahamya ko nta na rimwe bigeze batera u Rwanda ahubwo ko bagabaga ibitero ku nyeshyamba z'Abarundi ziri muri Congo nka FNL yobowe na Aloys Nzabampema na Redi Tabara kimwe n'umutwe wa Mai Mai. Iyi raporo inagaruka ku bufasha umutwe wa P5 ubona abitandukanyije n'abarwanyi bavuga ko P5 ibanye neza n'abaturage b'abanyamurenge begereye ibijabo ndetse ko bajya banaha ibiribwa abarwanyi bayo. Nyamusaraba ngo niwugenzura isoko rihegereye ririmo arimo mu cyumweru ndetse ngo hari imisoro agenda yaka abacuruzi b'ibiribwa. Aba barwanyi bavuga ko bangaga gutoroka batinya ko abaturage babafata bakabashyikiriza abayobozi ba P5. Abenshi mu b'inzobere za Loni babajije bavuze ko imbunda, amasasu, imiti, ibiribwa n'imyambaro byaturukaga i Burundi. Bavuga ko bwato rashidi yazanaga amwe barwanyi ari nabwo yanakoreshaga azana imiti n'ibindi bikoresho kandi ko mu ntangiriro za 2018 yakundaga kugira ibijabo kugira ngo amenye neza ko byose byahageze amahoro. Dushingiye ku bikubiye muri raporo mu kwezi kwa kabiri, ukwa kane no kwa gatandatu nibwo P5 yahawe imbunda zo mu bwoko bunyuranye hamwe n'amasasu n'ibindi biturika. Ibi byose byaba byaraciye mu ntara ya Rumonge bizanwa habijabo. Muri byo harimo AK47, machine gun, amakompora ya RPG na RPG launcher hamwe n'amabokisi y'amasasu na za grenade. Ibi ngo byikorewe n'abantu basaga 40. Izi nzobere za Loni zivuga ko zitabashije kumenya ahantu cyangwa ibigo bicuruza izi ntwaro ariko ko bazakomeza kubikoraho ubushakashatsi bikazashyirwa muri raporo ya nyuma. Gusa iyi raporo ya ONU ntacyo isobanura ku buryo burambuye ku bijyanye n'indi mitwe inyuranyijwe ijwi ry'Amerika ryagiye rikoraho inkuru kwirwanira muri kariya karere ka Kivu y'Amajyepfo.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,300. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Tubandanirize mu gihugu cy'u Burundi. Abakenyezi bo mu ntara ya Rumonge basaba kudakumirwa mu mwuga wo kuroba bagafatwa cyo kimwe n'abagabo bakora uwo mwuga. Mu runani ruhurikiyemo abarovyi bo basigura ko atari ugukumirwa ahubwo agahaze ari uburyo budateye imbere uwo mwuga ukorwamo mu gihugu cyose. Mugenzi wacu Diane Ndonse yavuganye n'impande zose.
Ni ku nkengera y'ikiyaga cya Tanganyika muri komine Rumonge iri mu buraruko bw'igihugu. Imirimo iharangurirwa ahanini igizwe n'uburobyi hamwe n'urudandazwa ruto ruto. Abagabo baroba bavuga ko icyo gikorwa atamukenyezi yo kijamwo kuko gifite imiziro.
Barashaka kuvuga ati iyo utashi muhira kirazira ko mu kazi k'ikirovyi uhava ugenda uca mu yandi mayira kujyanye no kubonana n'abadasiye cyangwa abakenyezi. Mu gihe rero bishitse
kubonana cyangwa gukora imibonano
mpuzabitsina n'abakenyezi cyangwa abafasoni, mu gihe rero bishitse bakajyana bose hamwe mu mazi birinze bishika bikitamo ndibaze ko akazi muri icyo gihe ko bakabaye nabi bivanye n'ukuntu muzirizo mu kazi kirovyi wanyeho.
Noneho ko warumaze kugakora hari ibyo uwo barabonye byigeze gushika mu bushaka kwa mufise nk'ibyemezo yuko hamwe bishitse nyine mwimbuto sura kugenda neza.
Babivuga uko tukabifata uko mugahe tuzi ko umuntu yabifitiye ubuhamya neza. Sindari bwa bigize nange ngo nange rashe n'umwengano bitinye uko nyene.
Nubwo biruko bamwe mu bakenyezi dusanze badandaza ibiva mu burovyi nk'indagara n'amafi hano ku nkengera y'ikiyaga basaba ko borekurirwa kuroba.
Babyemeye nashobora kuroba.
Bande babikwemereye?
Abo hejuru b'inzego zo hejuru. Oya, abarobyi ni bo bemera yuko abagore aba ari bo baroba bivuye hejuru mu nzego zo hejuru atabagore ni barobe turashobora kuroba
ariko kandi harundi mugwa bakenyezi usa nuwikumira huyu afatira kumuziro
nabyo boshobora
none yo miziro niyo
eh niyo yabagore kuroba nako boshobora kuhinzira muri Tanzania
ikanaba bavuga ko burovyi ari gikorwa cihari yabagabo
kuhane gwanje cyaka zikuroba ntakondoshobora bisabwa ingufu igiti kirayi sishobora gutarika urumva ari ibintu bakora amazi uko gusenga ntaje shoboye nendo avanza kwitanika ngiye kuroba ataje shoboye cyaka zishoboye ni kurima ni kudanaza
cyangwa n'umushinga ntawe wawe ntiyo kwemera kuroba
oya umva aho niya inkoko yo birenga isaki kuva kera hamwe haro babagabo bagore niyo yigeze baro
none ibintu bishobora guhinduka namwe mukajamo
oya basi cyane gishoboka aho babisaba barabikora tubirabe no twawe n'umuga ko barakora kutera imbere abakenyezi natwaza tugisha nazo tubikore
urumva rese abagabo babakumira muri ako kabo
baratusumba cyane abagabo baraze utuzi twinshi
ariko namwe ngira mu basumba hano
kuvyara umwana turabasumbaho
nubwo aba bavuga uko mugenzi wabo wewe avuga ko yo nashobora no kubasoza mu bwato
ko bishobora twogerageza ariko idashoboka jenda bagapiteni nkabatwara mu kuroba yego
mwoje hagati mu kiyaga mu gasoza ubwato
gusozana ne biragoye turabishoboye
urongoye urunani rw'abarobyi mu Burundi Gabriel Butoyi avuga ko imigenzo itakibakumiriye kuko iterambere bageze ko ariko kandi akabona ko iyo mvugo yabene uyu mukenyezi igoye gushirwa mu ngiro
ubisanzwe kera uburobyi bwatwarwa hamwe n'uruhigi bwamusanzwe muzi ko uruhigi icyo gihe rwagerana n'ibintu by'imigenzo by'amareba muri icyo gihe rero bavuga bati nta mugore aroba nta mugore adakuruzi nta mugore adakora ku bwato mugabo urumva ibyo byari bya kera byari ibintu bya kera baziririza ubu rero aho abantu batangiye gusimukira icyo byaravuyeho burya uburobyi buri mu bikorwa biruhisha kandi bisaba ingufu abo benshi baba bakeye bato barabyipfuza ariko nta n'umwe arashika ngo avuge ati twe tugomba kuroba nawe barabyipfuza mu mvugo barabivuga ariko ni bidahubwo byo bagora gushyira mu ngufu
uburobyi bwo mu kiyaga Tanganyika bukorwa igihe cy'ijoro kuva isaha 11 y'umugoroba abarobyi baba ariko baritegurira kwinjira mu kiyaga bavamo igihe cy'isaha 2 z'agatondo urongoye urunani rw'abarobyi Gabriel Butoyi asigura ko ahanini biva ku burobyi butaratera imbere ikaba iyindi nzitizi ku bakenyezi yo kudakora uwo mwuga mu ntara ya Rumonge Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse arakenuye abakunzi b'inkuru zivugirwa ku mbuga ngurukana bumenyi ntiturabibagira ariko imbere y'uko dukwitiza y'amaso tubanze dukubitire gato mikambi ya Nakivale iri muri Uganda turabingene impunzi z'abarundi zahahungiriye zasozereye umwaka wa 2018 zitangura 2019 nico na cane cane ziteze ku mwaka wa 2019 ni mu kiganiro mugenzi wacu je ni Mukankusi yagiranye na Eve Irakoze yahungiye muri yo kambi ya Nakivale
umwaka wa 2018 twamaze nyene mu bwo buzima bw'ubuhungiro buzima wa butoroshe hamwe udashobora kuronka ico wari wifuza cyane ico aho uronka kera baraza mu bwo buzima ariko twagerageje kuraba nyene twobaho bamwe usanga hariho bijya no hino bagerageza bakarondera byo basabiriza mu buzima nubwo ibyo baseri biduha biba ari biki ariko sanga wagira udukorwa duto duto bamwe bakora urudandazwa abandi bakora utundi tuntu hari abadandaza amazi cyangwa iki ariko bakaraba ingene bubaho muri ubu buzima hama rero kurangiza nako cawumva amikori yabaye make abantu bakora ibyo bashoboye arabahimbaza Imana baragiye gusenga hama n'abashoboye kuronka dukeye bakadusangira nuko bawuhimbaje twawuhimbaje muri rusange
waruvuze nka HCR isanzwe ifasha impunzi ishami ryawo ni ryita ku mpunzi HCR cyangwa se nk'abandi bagira neza hari ikintu baba barabageneye kugira ngo mubashe kwizihiza nyine umwaka mushya muhire
oya noya nta kintu na kimwe gihinduka kuko ibyo basanzwe bakora iyo munsi mukuru ubaho nk'indi minsi ibyo bakora n'ibijya basanzwe bakora gutanga ifungurwa buri kwezi ariko nta kintu bakora ngo kubera ngo ari byo guheza umwaka ngo kugira ngo bashore guhimbaza iyo minsi mikuru
nta kidasanzwe hanyuma se uyu mwaka mubitezemo iki muri make
umwaka nk'impunzi icuba witeze nuko kubaho neza hama tugashobora no tukifuza nuko niyo twavuye amahoro yoboneka kuko nta unezerwa kuba kugumana impunzi ariko ya mahoro yabonetse mu gihugu cawe urumva nicuba wifuza kandi na wewe nico nivyo vyoryohereza impunzi kuko mu buzima uba wifuza kubwo buzima utabuguma mu gihe bidahera
None se Ive ni nk'iki wabwira abandi batwumva muri uyu mwanya cyane cyane ku buryo bwihariye nk'impunzi zaba izo muri kumwe mu nkambi ya Nakivale cyangwa se ahandi mu bindi bihugu
icyo nababwira nuko na ubwa mbere natangira kwifuriza umwaka mwiza kugira ngo babere mu mwaka w'amata n'ubuki cyakabiri naco nuko bokaze umutima bakagomye umutima ibyo barimo ntibizokwama uko igihe kizogera bashobore kuva muri ubwo buzima ariko igihe bakiburimwo nuko bogerageza bakaraba ingene babubamwo bakabubamwo neza kugira ngo n'igihe zizoshika bagatahuka bazobe bakira abantu batarononeka.
Reka ngushimire cyane. Niba hari n'ikindi wifuzaga kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika nacyo wakivuga?
Murakoze. Nta kindi kirenga ko bifuriza umwaka mwiza abanyumva bose n'inshuti zanje aho ziri hose. Nicho norangiriza ko murakoze.
Urakoze cyane Ive, irakoze udusuhurize nabandi.
Murakoze cyane.
Arakoze mugenzi wacu eje ni Mukankusi na Ive irakoze bayaga mukanya isase akajisho kumbuga ngurukana bumenye.
Cha, bijya biranuganuka kwa rivyo.
Kanibihu.
Ngo nibihu akanira vyisomeye.
Ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo.
Nivyo.
Kasivyo. Dupingi. Dupingi. Utangiki.
Mupinga mupingi. Umvirize ijwi rya Amerika. Irabeshutse ibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Mu nkuru y'ibinuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi y'uno munsi tugaruka ku bikorane birangiza umwaka bitegurwa n'umuryango mukuru w'igihugu mu Burundi. Amashirahamwe agwanya ikoreshwa n'abijya amatungo ya leta yemeza ko ivyo bikorane bitwara imiliyoni zirenga 110 z'amafaranga y'amarundi. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean-Claude Karegwandenza ko wavuga ko ahubwo hakoreshwa amafaranga menshi kurusha nayo. Gusa abishuza asigura ko atangwa n'abantu ku giti cyabo hamwe n'umuryango wa Perezida Nkurunziza ku giti cyawo leta badasahura leta. Reka tubibaze mugenzi wacu akorera i Nairobi Elo Jurika neza niwe aducishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi.
Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 12 guheze umunsi w'ugusozera amasengesho arangiza umwaka umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yagize isengesho ryanyuze benshi.
Mana yacu nziza turagupfukamiye abahambaye n'aboroshe duciye bugufi mwami ibyaha twakoze byose turavyatuye. Nukuri mu gihugu cy'u Burundi abapfa barapfuye bishwe na bagenzi babo kubwishari kubw'inzigo amaraso yarasesetse. Iki gitondo niho nasomye amajambo avuga ngo amaraso azohogwa yandi ngushesha amaraso na wayiwe azose seswa numva ngize ubwoba ntangazwa n'ukuntu iryo jambo uri impahaye urabisubiramo ubugira kabiri ngo amaraso ahogwa yandi ngo ushesha amaraso ngo nayiwazoseswa unzarira amazina y'abantu imbere yanje numva ndatangaye turaciye bugufi imbere yawe dusaba imbabazi abiba barivye n'uyu munsi abarundarundanya bariko bararundarundanya mu izina rya Yesu abatwazi igitugu bariho abarenganya abantu bariho abagenda bihora baruzuye uyu munsi abafise babandanya kurundarundanya bakabyikwegerako bakanyaga n'abato bakanyaga n'abari bafise bike.
Iyo sengesho rya Madame Denise Bucumi Nkurunziza nubwo Gabriel Rufyirarongo ishyirahamwe Oricom arimo ryaguye neza hari icyaneye ngo ibyo bikorane naho nawe nyene yahora bitumirwamo kandi akanabyitaba.
Twaraharuye turavye amamodoka akoreshwa tukarabitoro bikoreshwa twasanze mu minsi iba hagati y'itanu n'indwi hakoreshwa imodoka zishikijana turavye rero ibitoro amafredo mission bahabwa baba bagiyeyo byose tugize ibiharuro dusanga bitwara amamiliyoni arenga ijana na cumi y'amafaranga y'amarundi. Icyagiye kuba kibico cyo gusumba nuko mu mwaka twaraye dusoza 2018 hakozwe ibikorane bitatu kabona neza yuko ivyo bintu ataho bitaniye no gusesagura no konona uburyo bw'abanyagihugu bari mu bukene bwo butagira izina murumva ko bakoresheje amamiliyoni ashika amajana 330
ayo mamiliyoni umuvugizi wa president Nkurunziza yemeza ko atava mu kigaga cha leta aganira kuri telefone n'ibiro by'ijwi rya Amerika by'i Nairobi Jean Claude Karwandenza akagira ati izo miliyoni nta na hamwe ashobora kuzerekana abatumire barara mu mahoteli bagakoresha amafaranga yabo bamwe mbere bazanana n'imiryango yabo bakanakoresha amafaranga yabo biraboneka ava ku makonte yabo bwite Samafredo misiyo ya leta ahubwo hakoreshwa amafaranga menshi kurusha yo yavuze barya bavuye hanze y'igihugu co kimwe n'amakorale n'inyubako zikenerwa nk'ubwugamo n'ibindi n'umuryango wa president ubwawo ubamenye ukabarihira n'umukuru w'igihugu bwiwe ariha ijambo riba mukanwa rigacika inkonda barasabwa ivyemezo ariko ntavyo barerekana ariko rufyiri yatangana kandi karohero gashimangira ibyo avuga
iyumvira ibyo bikorane bitegugwa hagati mu ndwi bakabitegura hagati mu gihugu hamwe abamustanteri abaguverinere abasoda bakuru bakuru abapolisi bakuru bakuru abakozi ba leta bakuru bose bakaduga bagafata ibirometri jana majana biri kugenda kugaruka akazi ka leta karatakara umuntu agiye kugira rero evaluation nayo y'akazi k'abanyagihugu bakatakozwe byo byusanga birenze amamiliyoni amajana 300 bije gushikiriza
ahandenza ko yishura ati nukutamenya kuko umukuru w'igihugu wabandanya akora hari hose umukuru w'igihugu ntafise ikibanza akoreramo haba no mwijoro arashobora kurara arakora amasaha 28 kuri 28 co kimwe n'izindi ndongozi ziba ziri muri ivyo bikorane mubagize ico bavuga kuvuga ngurukana bumenye duhere kuri uyu agira ati nivyo uwundi nawe ati mbega kutigeze werekana amafaranga yafashije imigumuko mu 2015 kwangana Una warowesha kwisengesho ry'umukenyezi wa Sebarundi yandika ati yahishuburiwe na mpwe muyera hari nabemeje ko mu barunda rundanya ubutunzi harimo umukuru w'igihugu bwiwe nkuko Panama Papers yabivuze ko afite amamiliyoni menshi y'amadolari y'abanyamerika ku makonte hanze y'igihugu ariko ndenza ko abafite inyishu nabo nyene
Sano basaka ukuri canke kumenya ukuri muri ayo mabanki bavuga yo hanze no kumenyesha yuko nuwo baha imyaka igihumbi atanumwe azoshobora kuzana ivyemezo n'ivyagirije ngo yerekane atamafaranga ariyo anganuko yinji yaciye ngaha na ivyo bavuga ni binyoma nabangushi ni babizane bavyerekane kandi baheze kumbure bitwarire nabo bagiriza ko wakoze ivyanki ivyo
Turangirize kuri aba babiri uwa mbere asa nubaza ati oya basi vyukuri president akwiye kuba umukene ubu nawe muri makati ukuri kuzova mu barundu bwabo Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Eroje urika neza I Nairobi arakinuye cyo kimwe namenyesha makuru bacu batandukanye aho baherereye bagize ico batera muri kiganiri wanyu umuntu aracuno munsi makoze namwe bw'incuti bakunzi kucumviriza yakoze Facile Gebehu yacegeranije hamwe na ingenieur Joe yadufaje muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze kuri micro ejo ni imana yantiza amagara nzongera gusubira kubandi kumwe namwe mubandanye kuranirwa mu banyu no mu vyanyu ariko hagataho hari ibiganiro bitandukanye turiko turabategurira Ivyo harimo muri sanga igice cy'isaha 10 na zibira za kwara makuru mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda avugwa mu Burundi no mu Rwanda no mu karere igice cy'isaha 1:30 amakuru avugwa ku isi ako turaza kwibanda kuri Afrika tubasigiye kano karirimbo twongera kwifuriza umwaka mushasha wa 2019
usagira umwaka mwiza kagima Tú